Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri bene zacu timwe se turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 13 y'ukwezi ku 8 umwaka 2017 muri kumwe na Frederica Nkundikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga. Ishirahamwe ya JAP Africaine Association pour une jeunesse africaine progressiste mu Kirundi twavuga ko ishirahamwe mparanira majambere y'ugwaruka rwa Afrika ryaratunganije rero ihuriro rya mbere ry'ugwaruka rwo mu ntara ya Afrika rizobera i Bujumbura kuva ku igenekezo rya 21 gushika ku igenekezo rya 25 ry'uko kwezi ku 8. Iryo shirahamwe rifise umugambi wo gushinga urwego rw'ugwaruka rwa Afrika ruhanira ivyiyumviro byubaka. Umwe mu migambi nyamukuru w'iryo shirahamwe ni ugutunganya igitabo cyo kwandikwamo ibintu byose urwaruka rwoterera mu ntumbero yo gushira mu ngiro imigambi y'iterambere rirama mu ntara yose ya Afurika hamwe no gukura Afurika mu mugabane w'ibihugu bikenye imbere mu mwaka 2030. Umuyobozi w'iryo shirahamwe Eric Nsengimana ari nawe mutumire wacu mu kiganiro cy'umunsi muri sanga avuga ko iryo shirahamwe rifise umugambi wo kurarika urwaruka kugira ngo wijijukire gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika rutorere inyishu amatati biciye mu mwumvikano rutsimbataze intwaro rusangi rwubahiriza agati ya kazi na muntu rwubahirize ubwigenge mu gushikiriza ivyumviro rushinge kandi ikigega kijejwe kuziganiriza urwaruka ruterere ruterakamu abategetsi kabasaba guha urwaruka ikibanza mu nzego zijejwe gufata ingingo rwongere kandi rwige kwigwana ko mu kurondera akazi. Eric Nsengimana avuga ko urwaruka rushika 350 ruvuye mu bihugu bitandukanye ari rwo rwitezwe kwitaba ibikorwa by'iryo huriro. Mbega ibindi bintu urwaruka ruvuye mu mihingo yose ya Afrika rwoshira ku rutonde rw'ibihugu ibintu bizokwihwezwa muri iryo huriro n'ibihe intambamyi urwaruka rushobora kugira mu gushira mu ngiro imigambi ikomeye rwishinze n'izihe. Twatumiye rero umushyirantahe Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe JAP Africaine. Mwiriwe neza Nsengimana.
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Turakomeye.
Yego mbe. Reka ntangure rero ndabakeze kuri iryo huriro rihambaye cyane rwose mugiye gutunganya. Mbega urwaruka rwitezwe muri iyo nama ruzoba ruvuye mu bihugu ibi.
Ugwaruka rwitezwe muri iyi nama ruzoba ruvuye mu bihugu bya Afurika hariho n'abazoba bavuye mu Bufaransa no mu bihugu no muri Belgique bazoba baje nk'abarorerezi kugira ngo birabire ugwaruka ruserukira urundi muri Afurika inyene rwafashe iya mbere kugira ngo rushobore gukora rutiziganya kugira ngo rurabe ukuntu Afurika yova ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Hasigaye imisi mike rero ngo iryo huriro ritanguriye iyo nama itanguriye mbega igitigiri cy'urwaruka rumaze kwemeza ko ruzokwitaba iryo huriro kingarike.
Igitigiri cy'urwaruka rumaze kwitaba iri huriro tumaze kuronka ibihugu 44 bimaze kwemeza ko bizoza muri rino huriro.
Murashaka kutubwira ibyo ari byo?
Byose sinabitegekanije byose ngaha ariko n'ibihugu gusa bya Afurika.
Yegume tugarutse rero ku migambi mwishinze gutsimbataza amahoro gutsimbataza intwaro rusangi ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro gushinga kigega mbega intambamye mwoba mwaragize canke muhura nazo mu Burundi kugira ngo mushire iyo migambi yose mwishinze mu ngiro nize. Imigambi mwishinze n'imigambi myinshi cyane rwose hari ikintu kimeze nk'intambamye mwoba mubona gishobora kubangamira imwe mu migambi mwishinze?
Ego icyo tubona ko gishobora kubangamira imigambi twishinze nuko ushobora gusanga harimo abarongozi badashobora kubitahura nk'uko twe turiko turabitahura naye handi turiko turaraba uburyo twifuza kubikoramwo. Icya mbere nuko twifuza kubikora dukoresheje uburyo bw'ugwaruka kandi tukabikora dukoresheje ingufu zacu. Muri icyo gihe turavuga tuti ingene twifuza ko tuzoshika aho twifuza kuzoshika turashobora kuhashika kuko turabona ko ntitwagize ntitwashoboye kuyumvira ngo tuzerinze ngo tuzovuga ngo tuzokora imigambi ngo tuyiteze imbere turinze kurondera imfashanyo ariko ibyo byose twiyumviriye kuzokora twiyumviriye ko tuzobikora dukoresheje ingufu zacu hanyuma ku kibazo mwari muhejeje kumbaza ibihugu bimaze kugira kwemera ko bizoza nari ndose bimwe mu bizoza sinzi ko nocishura
ego meyi tuga ku ijambo
ego ibihugu bimaze kwemera ko bizoza hariho ica mbere Seychelles hakaba Gambia hakaba Benin hakaba Togo hakaba na Gabo Senegal Guinea Conakry hakaba Zambia hakaba Mozambique hakaba Centrafrique Malawi Sudan Sudan y'Epfo na Sudan ya Ruguru z'iri zose Tunisia RDC Congo Brazzaville Uganda hanyuma hakaba Nigeria Cote d'Ivoire Cameroun hakaba Ethiopie Ghana Mali Tanzanie hakaba Burkina Faso hakaba Chad hakaba France Belgique Madagascar Kenya Sao Tome Principe Niger Uganda
ndumva bihugu byinshi
ibyo nibimaze kuturungikira amatike bizoba biri muri rino horiro
numva ndumva bihugu byinshi mbega ibibazo vya politike hamwe n'indyane za abaye cyane cyane mu Burundi byo byaragize ingaruka mbi mu migambi nyamukuru iryo huriro cyane cyane ku Barundi
ego ari icyatugoye cyane no cyane cyane ku Banyarwanda ba ubwa mbere bagiye gukonfirma mu nyuma bari banse kugira kwitaba kubera ko ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bari bavuze bati twege tuzogira twege ibibazo dufise nta numwe muri Afrika bifise nico gituma tubona ko tutokwita iryo huriro ariko twe nk'abayobozi barongoye kwaruka twagerageje kubumvisha ko ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi bituraba ariko mu byo tuzuba turiko turakora nk'urwaruka bizoba birengeye cyane ibihugu bibiri bizoba turiko tukora ibikorwa biraba cyane cyane umugabane wose wa Afrika nico gituma tuvuga tuti igihugu cyose kirakeneye kugira ngo kizobe kirimo kugira gishobore kugira isho giterereye muri rino huriro ridasanzwe hanyuma baraheza mu nyuma barabitahura bashobora kuturungikira abaderege batatu bazoserukira u Rwanda abahungu babiri n'umukobwa umwe
abo rero baramaze kwemeza ko bazokwita iryo huriro
ego baramaze kwemeza ko bazokwita iryo huriro kandi byaciye no muri immigration igihugu cy'u Burundi naco kiremeza ko bazoza atakibazo na kimwe bazogira
ni byiza cyane rwose kugira ngo rero murangure iyo migambi yose murafise amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa amashyirahamwe iyo hagati mu gihugu canke leta y'u Burundi inzego zoba zibafasha kugira ngo mushore gutunganya ikoraniro rikomeye nk'iryo
ego murakoze cyane kuri ico kibazo amashyirahamwe mpuzamakungu yashoboye gufasha kugira iri huriro rizogende neza ni ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira amahoro UNESCO mezokorera kiritiriya dore UNESCO hanyuma n'ishyirahamwe UNFPA risanzwe rikorera cyane cyane mu bibazo by'urwaruka mu bikorwa by'urwaruka naryo ryarashyigikiye cyane kugira ngo dushobore gushika gutunganya iri huriro mpuzamakungu hanyuma ni na American Friends Service niyo wenje Amerika yashoboye kuturonsa ikibanza tuzokoreramwo kuri iro panoramiki hanyuma na Peace Revolution yo muri Thailand yashoboye kudufasha mu bijanye no kuturonderera abahinga bazodufasha cyane cyane muri orientation cyangwa kudevelopa amateme twatekanije urwaruka ruzoshobora kuronka kuronkera ubumenyi butandukanye muri iryo huriro hamwe na Search for Common Ground ni ishyirahamwe mpuzamakungu nagiye risanzwe rikorera mu by'agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi no ku isi hariho n'ayandi mashyirahamwe yagiye araterera nka ishyirahamwe twakwita Pencope ni ishami rya ni ishami riharanira amahoro ku isi ya UNESCO naryo nyene riri se icyicaro gikuru mu gihugu cya Gabon naryo nyene ryarashoboye kugira icyo rikoze kugira ngo ibikorwa bizogende neza hamwe na ministere ya jeunesse hamwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu na leta y'u Burundi nabyo byarashoboye kudufasha kugira ngo bino bikorwa bizoshobore gutunganywa neza muri kino gihe tugiye kuja mu bihe bidasanzwe nk'urwaruka rwa Afurika.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Turiko tuvuga cane cane kwihuriro ry'urwaruka ruzokoranya mu Burundi ku magenekerezo kuva ku igenekerezo rya 81 gushika ku igenekerezo rya 85 cyo ku kwezi k'umunani mu shirantahe Nsengimana. Niwe Eric niwe mukuru ryo shirahamwe ya Jape akaba ariwe rero ariko aratunganya ibyo bikorwa byose. Turi kumwe na Clement. Clement mwiriwe neza
cyane
muri hega Clement
Tega mu Burundi.
Izina ry'ikirundi ninde?
Igira neza.
Igira neza. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ego nashaka kubaza umutumire mbanje kumuramutsa ariko.
Arakumva duga ku ijambo.
Ego nashaka kumbaza none ibyo iryo huriro ry'urwaruka rigenewe bose cyangwa rifite abo riraba ni ukuvuga abo mu ntara zose ko bavuze ngo ni inkingo yose y'Afurika. Bose batumiriwe muri iryo huriro nk'abari n'igitega bashobora kumanuka batari emviti. Ego yasa nk'ibyo nibyo nashaka kubaza. Murakoze.
Murakoze. Ni Clement?
Ego.
Clement murakoze. Reka abanza bishura icyo kibazo. Clement Eric muduhe ku ijambo.
Ugwaruka ni bwishi cyane kandi benshi barakora mugabo ugasanga bakora ku busumbasumbane. Nico gituma muri iri huriro twatwiyumviriye gutumira babiri kuri ku gihugu ariko kenshi ntibyakunze kubera nko muri RDC twasanze ari igihugu kinini ya cyane kandi kirimo ingorane nyinshi aho umushikiranganji waho yashoboye kudusaba ko dushobora gutumira babiri bavuye Kinshasa abandi babiri bakava aha muri Sud Kivu na Kongo yo hagati abandi babiri hanyuma agasasa bati twifuza ko mwadutumira n'abajournaliste babiri bashobora kudushikanira ibino bizova mu nama hakiri kare ni ukuvuga ko Kongo izoserukirwa n'abantu umunani. Hariho n'ikindi gihugu kandi naco nyene cyasabye umushikiranganji wabo yadusabye ko twogira exception igihugu cya Gambia bivanye n'ingorane zagiye ziba muri ico gihugu kuriya ya Jame ni ingorane bagiye bagira muntu ze mu mibereho yabo basabye ko batoserukirwa n'abantu babiri ariko boserukirwa n'abantu batatu. Ikindi gihugu cyashoboye gusaba ko toserukirwa n'abantu babiri nk'uko twari twabyumviriye ni Guinea Conakry nayo nyine izoserukirwa n'abantu bane bivanye n'ukuntu ingana kandi n'ingorane isanzwe ifise. Hanyuma mu gihugu cy'u Burundi nayo nyine twari twiyumviriye ko igihugu cy'u Burundi cyoserukirwa n'abantu batatu ku ntara hakacajamwo n'abaguverineri baserukira intara hanyuma nabo nyene twasanze kubera ko ugwaruka ari rwinshi cyane turagiye tubona ko bagiye batanga amadoleanse yabo batwandikira bifuza kuba muri ino huriro naho twaciye dufata ko province yose yoserukirwa n'abantu bane hamwe n'umuguverineri wo twakwita mu administrative canke uwozoba aserukiye iyo ntara ni ukuvuga ko bazoba ari batanu kuri province. Hanyuma hari igihe bashobora kumbaza ati none mwifuje kuzobatora gute bizogenda gute twaravuze tuti kugira ngo bose babyiyumvemwo bashobore kugira gutahura n'uku tagira ngo twarashyizemo nkunzi cyangwa se ngo hajemo kamwana wa mama turavuga tuti reka tubicishe mu ntunze mu nzira zizwi aho twashoboye kugira ko kwandikira umushikiranganji w'intwaro yo hagati kugira ashobore kwandikira abaguverineri baje en contact n'abatwara ajape mu gihugu cy'u Burundi kuko dusanzwe
abarundi rero abarundi bazogira uruhara Nsengimana
rwakoze bimwe biboneka mu ntara kugira ngo abari bo bitabira irihuriro bashobore kuza gusigira ico baterereye kizofasha urwaruka kandi bazoshobora gushikana kure ibi bazoshobora gushikana kure ivyavuye muri irihuriro
urwaruka rwo mu Burundi rero rwatowe n'abategetsi bo mu ntara no kumitumba
ego bafatikanije n'ishyirahamwe aja ntibaraheza kubatora ntibaraheza kubatora kuko ibi abazokwitaba mu Burundi ntibarabaduha
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'America turi kumwe na Jean Paul muri neza muri hega Jean Paul allo
Kigali
izina ry'ikinyarwanda ni nyinde cyangwa ikirundi izina irindi zina ninde
ndayizeye
murafite ikibazo murafite icyumviro
tena goma maze Eric
yego
so numva hatumwe mu ntara kenshi na kenshi z'u Burundi bane numvise ko hari batanu harimo na guverineri
yego
baba batumwe muri yo asambere y'ugwaruka nagomba mbaze bane batowe gute babirabiye kuki
murakoze Jean Paul ico ni kibazo yaraheje kwishura ariko reka gisubiremo gatoyi hari naho mutariko muratega matwi mushya nta Eric Nsengimana Jean Paul yarabajije ati abo bantu bane bugwaruka mu ntazi zitandukanye batowe gute hisunzwe iki ni kibazo mwari mushikije mu kanya ariko musubiremo gatoyi cyane gose mu kanya gato
ego nari mejeje kuvuga ko twandikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati kugira atubwirire abaguverineri batwara intara bashobore kuraba aba urwaruka rwakoze gusumba urundi no kuvuca nke amashirahamwe bahurikiye mu mashirahamwe asanzwe ariko arakora gusumba abandi ariko aratera mu iterambere ry'intara kugira ngo bace bagira bace baturungikira abo bashoboye gutogwa bashobore kuzokwitaba irihuriro
Ego meleka duhene jambo undi mwenye wanyu radio ishwi di Amerika Leo Cargo, mwili weneza?
Mwili we kuishwi di Amerika Ndawara mkijo mwongere munda mkizu wa mutumire Erike Arongo ijo chila mwajape
Arabu mwa mwili weneza Mduge kujambo kiwa zochi mviro
Chane chane jena gwanda mwaza kabazo gatoi Kuvizere keye nakwa niga ni karikure chane nako karikawa jizwe nuo alimbele ya anje Ukunu ikere keye uko bo baratoya abo bantu ariko je na Rwanda musabe turazi neza irishyiramwe ajape kuko ugwaruka rumwe rumwe turatangwe kubibona yuko menga turimwe amahinyu yuko koko nawe nyene ati yanabivuga yuko bakorana n'ababuramatari ariko tukaba tuzi yuko hariho ibintu usanga babanje kuraba derekeye imigambwe cyangwa ibindi byiyumviro ufite ibyiyumviro bitandukanye n'uwo buramatare ntushobora kujamwa none bateguye iki wumva koko iryo abazotogwa bazowabizigiwe n'ugwaruka
mushana Eric Nsengimana ikibazo cya Leo Cargo mu kanya gato
murakoze cyane Leo Cargo ego muntu ze uko tweze sanze dukorana n'amareta kandi twisunze amategeko agenga amareta nico gituma mu bintu byose dukora dutegerezwa kuraba ko twisunze amategeko y'igihugu mu ishyirahamwe ya Jape ati abazotogwa ati mubona ko bazobe bumvikana na buramatari atubumvikana na buramatari ntazojamwe nibaza ko ugwaruka gwashoboye gukora ibikorwa biboneka mu ntara biba biboneka nyene hazoba harimwo abaserukira ajape mu ntara nabo bazofasha kugira ngo bashobore kuvuga bati uyu muntu arakwiye gushigwa imbere kugira ashobore kuza gushikiriza ibyiyumviro ntiyitavye kubera ari mu mugambwe uyu cankuriya sino abari mu migambwe tuzobatumira ukwabo abari mu mashyirahamwe novuga amaze kwisununura akomakomeye cyane bazoza nk'abatumire kugira nabo nyene baronke umwanya wo gushyikiriza mu ibyiyumviro abo tuzobaha ubutumire twaratumiye n'ubuserukizi bwa Union Africaine mu Burundi ni ya Disareba twaratumiye kandi n'abaserukire ibihugu byabo turatumira imice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu cyangwa bw'ibihugu benshi bazoba ariho bibereye kandi twaragerageje cyane kwicara hamwe na comité d'organisation comité d'organisation kandi twagomba tubamenyeshe kandi ko igizwe n'abamambre ba jape ikagirwa na ministere y'urwaruka inkino n'imico kama n'ubushikiranganji bwo guhanahana ama ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu aho bose twagiye tugira tukabaturi kumwe kandi n'ayandi mashyirahamwe dusanzwe dukorana y'ukwaruka nayo tukabaturi kumwe kandi tukabaturi kumwe kandi n'ishyirahamwe UNESCO ryadufashije kuva tugitegura kino gikorwa gutinda aho kigeze uyu munsi. Nicyo gituma twagiye twiga kuri ibyo byose ibyo bibazo bagenda babaza ati mbega ibyiyumviro bizoza ntibizohava biza ngiye kumva ati ntibizohava biza ari ibyiyumviro by'umugambi bw'umwe canke ahaze ibyiyumviro by'uyu canke kubera ko iri abakondanye na naka oya suko bizogenda nyakubahwa karugo
kandi ibibazo bizokwigwa ntabwo ari ibibazo bizoba biraba Burundi gusa bizoba biraba na Afrika yose reka tubutse nshuti mwese ko muri komo rwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gerard mwiriwe neza
iyo ma mwiriwe neza
mwiriwe neza Gerard mwitwa nde irindi zina
Benjamin
Ndegizimana Gerard murafite kibazo murafite cyumviro
ego me nawushimira umutumire Eric Hamani simbiri yagize yasinze filamu urabona ama Burundi yaba hari abantu afite ubutike bagose na mashyirahamwe ngo ndukuranduka uri mu kagaratete mu somero ngo giye rwazamuka ego tuge yuko yashyirahamwe ni mu ntara zose na zose nika budi
ego duka ku jambo
ara mushimeje kuko ni fikiye akazwa keza umuntu wese arikaraba yaba mashyirahamwe yaragumbye niho usanga rwako rwinshi n'ubikingwa sanga bamenya n'utuntu tumwe iyo nka mbatsaye kume kwavuze yuko atoba iyo nama uko ntazo zizo n'abantu batanu arasikwa kuri umutwe wa rugenda ko batenze za politiki zirimo arasikwa yuko bahaye ubusumbire abihugu abasoki yuko muri Ethiopia ni afikene iki n'ibyo cyasikuye ashaka kumaza none nko nkuko afite objectif de chama ifite ku muntu n'igihugu muto muto kumujijene niyumva ko ngo azapfazumbuko nyene mugabo ntazavuga ati objectif n'aje nk'umuntu muto muto azindoronye iki cyangwa nk'abashaka kwinjiramo bigenda gute
Hello? Ego me musozera kuri cyo kibazo?
Ati none nki ka finalite umuntu ashaka kuvuga ati yari murubyeye kimeje cyo nk'ayitoge na gute nkamubaza none we kwige ayitanguza ikanze yishunze iki ko umuntu ashaka gutanguza ikintu yishunze ikindi cyane igera zo mu nyamakuru kugira tanguze umugambi nk'uwo yawiye
Ego me
afite abo abafatiye isha ashaka kubaza nkashaka kubaza
Yego, ibibazo bitatu bibajijwe na Gerard Ndagijimana arashaka cyane cyane kumenya eka ikintu ishyirahamwe ryanyu rishobora kumarira umunyagihugu muto muto eka imigambi nyamukuru yaryo imigambi itari mike twari twayivuze akaba kandi bajije n'ukuntu mwaritanguje muduwe ku ijambo
ego murakoze cyane aja perisanzwe ayishyirahamwe risanzwe rikorera mu banyagihugu bato bato n'abundi nk'uko yarabivuze ati risanzwe ribamariye iki ni ishyirahamwe navuga aya mashyirahamwe bita base communautaire risanzwe rikorera mu banyagihugu ryatanguriye mu cankuzo ngiye mu windwi mvuye mu wa gatandatu nika kuri se communautaire cankuzo niho nayitanguje ndiko ndabona ingorane ugwaruka gwa rufise hari mu mwaka w'2007 itariki 23 z'ukwezi kwa kane niho niyumviriye ndaburaba ingene ugwaruka gwaba ugwahoze ku rugamba baba ugwaruka gwari ngaha nkaraba kadoza ugwarukiye kariko karatera kaja ingene ugwaruka rutavugana hagati yabo ndavuga nti irifoko aba ikintu gishobora kubahuza atawe cegamiye atari umugambwe kandi ishyirahamwe ridakorana ni mugambwe ari wose ariko ishyirahamwe by'ukuri nyene ry'ugwaruka rishobora kuzanira rishobora gushyira aguha agaciro ibikorwa by'ugwaruka kuko twebwe muri ya jape naratahura ko ugwaruka rufite ibintu rukora ugasanga kenshi barabacira intege ugasanga kenshi na abari bajejwe kubaha ingufu ntibashoboye kuzibaha mugabo twe tuje turavuga tuje ndavuga nti iri foko dushyiraho urwego ugwaruka rushikiriza mw'ivyumviro novuga carte d'expression pour la valorisation de la contribution des jeunes muri iyo ntumbero turavye n'ingorane zagiye ziba muri Afrika twace twiyumvira tuti iciyumviro twatanguje mu Burundi nagiye ndabibona mu maraporo maze kuja gukorera muri PNUD aho nangiye gufasha mu bijanye no gushyiraho urya rwego rw'abitangira ubushake corps de volontaire ngenda mbona mu maraporo y'ibindi bihugu uko byifashe muri Afrika ndabona ko ikibazo Burundi bufise cy'umwumvikano muke intambara zidahera muri marejo ndabona ko gisanzwe kiri mu bihugu bitandukanye ndavuga nti irifoko dushiraho urwego dushora kuvuganira mu ngwaruka muri Afrika tugahana ibyumviro tugatahurana umwe wese akamenya re responsibility tugasangira ibyumviro tugasangira ibyo tu no kwita experience y'ubuzima tugasangira ingene dushaka kwiteza imbere na cyane cyane ko muri kino gihe ugwaruka nko mwabivuze tuzasubira kubigaruka ko rusanzwe ruri mu bibazo bidasanzwe by'ubukene by'ukubura akazi ari nacyo gituma twace twigira umugambi mu Burundi wo gutangura gushyiraho leta kigega nise fond d'investissement de la jeunesse FIJ nkuko yaragize ati bizotuma riri kikere finalite muri finalite nyene ya y'ibyo bikorwa twifuza gushyiraho novuga ikigega ikigega cy'ugwaruka kizofasha cyane cyane ugwaruka kuronka credit rutarinze gutanga ingwati rutarinze guta wakuba mugabo umugwaruka rwose rufise rufise ivyumviro by'ukuja hamwe kugira ngo rushobore kugira ico ruterereye mu iterambere ry'igihugu rugira ico rutere kugira guteza imbere rutegure kazoza kago ntirube frene no kubura uburyo ariko rushobore kuronzwa uburyo bwo yabushobora kurufasha kugira ngo rushobore kurehera aho rutangurira ruronka rutangurira rushobore kuzamuka ku iterambere rirama ni muri iyo ntumbero ikigega fije mu Burundi twaramaze kugitanguza novuga turi mu ntango turiko turagitanguza ko twaramaze gukora ibikenewe byinshi bishoboka no muri irihuriro tuzokorekana aho tugeze kugira ngo dushe turishira ku mugabane wa Afrika kuko twabonye ko bitagoye inzira dushobora kubicishamo na cyane dukoresheje uburyo bwacu turavuga tuti twebwe nk'ugwaruka urabona ko kenshi tuguma tuvuga turakenye turabuze ico turabuze imitahe turabuze iki ariko ugiye kuraba ico natwe turiko turaterera kugira izo ngorane zihave ivyo bibazo twamamwo bihave
kandi mwavuze ko no mu migambi mwavuze ko no mu migambi mwishinze harimo kuraba ukuntu ugwaruka gohora wigwanako
ego n'umbero nyene twashinze ico kigega fije kugira ngo ugwaruka rutegure imigambi ruze ruronka ahantu ruronka ahantu rukura uburyo kugira ngo rushire imungiro imigambi rwiyumvira kuko ugwaruka usanga kenshi bafite ama projet ugasanga bafite icyo bakora ariko ugasanga ntibagira umutahe ibyo bibazo nizo twagiye duhura navyo ugasanga uragiye ahantu uragishije inama akubwiye ati twe twifuza gukora ibi n'ibi n'ibi mugabo turabuze ibihumbi 100 ubundi akakubwiye ati ndabuze miliyoni 10 nishingira urusyo ubundi akakubwiye ati ndabuze miliyoni 5 kugira nigurire imoto kugira ngo ndabona ko ariyo yonteza imbere ugasanga rero ibyo byose ayo wagera muri banki kugira ngo ugende muri banki gusaba iyo ngurane ugasanga bace bakubwira bati twege uzana uzana ingwati usanga ugwaruka gwishi ntirugira akazi usanga ugwaruka gwishi ntirugira amazu rushobora kugwatiriza amatitre yabo ugasanga tuba FNE umuntu ahinjo saza canke ubuzima bwiyo baye oriente mu bindi bintu bitabahesha icubahiro kubera ukubura umutahe twegere turavuga ati kinyimbo neza tugwaruka turiko turakora kugira ngo ugwaruka rushobore kogorora
tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Adela mwiriwe neza
Miriwe neza nyakuba mumenyesha makuru.
Miriwe neza izina gikirundi ninde yadena?
Ningabirano kabisa ningabirano shimye kandi kushima ubugira kandi kubikaniro biryoshe cyane na cyane cyane mbona mukibagira natwe kwaruka kugenda muratumira ugwaruka kabisa ijwi rya Amerika ndababye nti mubandanye muhezagi kwa mwongera mugira imigambi myiza nk'iyi.
Murakoze gushima. Hanyuma muri hehe gadera?
Yo mperereye i Burundi. Mperereye i Burundi neza neza.
Ego me murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Bo jeno vuga nti nta kindi atari ugukenguruka ku biganiro mudasiba mu kuduha ngaha ku iradiyo rya Amerika. Hanyuma uwo mutumire ndumva bo afite ibyumviro byiza kugwaruka kandi ndumva ariko aterera cyane kugwaruka rurijya nino. Ni ukuvuga hamwe tugiye twisunga uwo mutumire mwagiye mututumirira ndetse n'abandi mwagiye mutumira canke mwimirize gutumira ku mpanuro bagenda baratanga ku by'ugwaruka ushaka guhura umuntu hateye intambwe. Rero nanje nkagira nti ndashigikiye ibyumviro by'uwo mutumire mwadutumiriye uyu munsi. Hanyuma ku ijwi rya Amerika nti ugwaruka vuma mu ma emisiyo mugenda muragirisha mubandanye mu kwitsi biharuro nkuko mbona umurindi umeze neza nk'umukunzi wi radio ijwi rya Amerika.
Murakoze Adana. Murakoze murakoze no kubandanya kumviriza ya programme yose ya radio ijwi rya Amerika. Reka moshi anahe Nsengimana, hari ikibazo mwavuze cyane rwose. Mwavuze ko mwari mwe mwabonye mu bibanzo bitandukanye mu bihugu bitandukanye ikana mu Burundi ukuntu baruka rutavugana mbega igihe haduka indyanzamu za politike mu Burundi cyane cyane mu gwaruka ishira hamwe ryanyu hari ruharagize rigira gushira gwaruka hamwe.
Ego murakoze cyane. Kuva igihe indyane zitangura mu Burundi ishira hamwe ryacu ryarakoze gitanga cyane cyane twatanguye mu 2014 aho twatangura gushyira hamwe ugwaruka tufatishije mu mugongo n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kugira ngo dutangure kwitegurira amatora. Turi hamwe twese nk'ugwaruka tuvuga rumwe, turabira hamwe uruhara rw'ugwaruka n'uruhe gushika ku muntu uze mu gihe cy'amatora n'inyuma y'amatora. Aho rero twarakoresheje n'amakaravane menshi cyane rwose muri novuga mu gihugu nko muri regional na este ngaha hose iza Bujumbura. Twarashoboye kugira gukorana n'ugwaruka rutayirukeya mu ntara twagiye duhura n'ugwaruka rurenga 5,000. Turashobora gushyira hamwe ugwaruka rwo mu migambwe itandukanye, yaba yari migambwe 8 yari ikomeye cyane CNDD-FDD, FRODEBU, IPRONA, MSD n'indi ya za MLC zose. Turafata ugwaruka rusanzwe ruserukira abandi mu gihugu no ku rwego rw'igihugu. Turashobora kubashyira hamwe kugira tubereke uruhara rwabo, turabereka ko kujyana kufata nk'idrapo ry'umugambwe uyu ukaritabura cyangwa asiga amaraso ku ngoro y'uwo mugambwe ko atajwi bitanga muri uwo mugambwe wawe, ahubwo bakwiye kuba akarorero kubera aribo ejo bazaba baramutswa kino gihugu. Ndetse no muri no nyuma yaho twarabandanije tubiremesha ibiganiro bitari intego kwaruka hamwe no kubahamagarira kwama bari kumwe. Hadutse imvururu za politiki bakabanza kuraba ko atari bo baza kuhagwa. Ivyo twarabikoze cyane rwose kandi turashobora kandi no kubandanya tubikora n'inyuma yaho, aho ugwaruka rumaze gufata ingingo rutumvikana n'aba canke bariya batumvikana na polisi, abatumvikana na administration, abajene bose batashobora kugira batashobora kuba bari kumwe n'abandi sirito muri kino gisagara cya Bujumbura. Turagerageza ukuntu turashoboye kubashyira hamwe muri project twise coalition sociale ya securite ya mairie de Bujumbura.
Icyo gikorwa cyaraboroheye ga Sinyimana?
Ubwa mbere nticoroshe kubera ko haba ku mpande zabo muri opposition cyangwa ku mpande z'abari muri leta. Bamwe basho umuntu uzuye muri opposition bavuga bati mwebwe muraho muri leta muje kuturokirita, mugabo bamwe bakaca bavuga ati ntitwemera kwicarana n'imbonerakure. Hanyuma tugenda turabahendahenda bukebuke barashobora kubyumva. Hanyuma hageze faze ya kabiri iyo nokwita ntuzeye, harimo amasoje tuzofasha ugwaruka kugira ngo dushobore kubatekaniriza kazoza mu bijanye bijanye no kugisibura amabarabara yari yononekaye nk'ugwaruka twaravuga tuti uruhara nubwo byaba byagize uri ya wundi muntu n'ugwaruka yashobye kubigira uwashobye gucibarabara kwarugwaruka reka rero tusubize imyo mizo amabarabara y'imigenderanire abatari baje baciye bavuga bati muje gushimira bamwe baturira amabarabara n'ukugira ngo mushobe kubaha amahera ubu rero namwe muje muntu nze muje muri opposition abatatahura ingene ishyirahamwe aje aterikora twarahuye n'ibibazo bikomeye cyane aho wasanga n'abajeje intwara nyine bariko baratubwira bati niwe muje gushimira bamwe baturiye amabarabara muri kino gikorwa ariko uko twagiye tubafasha tubatahuza ingene dusanzwe dukora ko twese dutegerezwa kugira gukorera hamwe abari nuvuga batavuga rumwe na leta bavuga rumwe na leta la police la administration bose tukagenda tubashyira hamwe muri ayo makaritsiye yose byagiye bisigena neza ubudero kugira ihuriro twese hamwe turi Gitega nabonye atamvuru na zimwe zabaye turiko turagira evaluation mu isomene zeze nagiye mbona ko bagiye batahura kandi ubu benshi nko mu Kanyosha amakaritsiye atagiye genderanira ugashobora kugenda ugatembera haba ku mugoroba nta kibazo ugashika muhiri
yego ni byiza cyane gose tuwe gutsenje uti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya America turi kumwe na Jean de Dieu mwiriwe neza
mwiriwe na mahoro namwe
na mahoro izina ry'ikirundi ninde
ndene kuru njeka mukamenge nashabukura
mukamenge uri mukamenge yego mwe urafite kibazo urafite cyumviro Jean de Dieu ndumva telefone yawe imeze nabi reka tugusure kuguhamagara reka duhe ijambo undi munywanyu wa radio ijwi rya America Espoir muri neza Espoir muratwumva
Yego ndabumva cyane
Yego me mwitwa nde zina cy'Ikirundi
nitwa Ndikumana
muri hega Ndikumana
ndi ngamwe gisagara cyawe cyumba
murafite kibazo mafite cyumviro twatumiye umushyanahe Nsengimana Eric umukuru yishiramwe
ego na grambanze ndamushimiye cyane kuko yishiramwe turarizi tubona ibi kugwa amazi iminsi bakora tubagira tubatera intege cyane tubasabe yuko bokomera ku muheto na cyane cyane iyo abantu bari mu nzira nziza nk'izo barahura n'ingorane tubabwira tuti rero izo ngorane badozi barazirengera hanyuma bo bibashike kwihangiro bashaka gushikaho kandi murumva yuko tugiye kuraba nk'uko yagera abivuga aho ajape numva yatanguye numva ari imvuba hageze ahantu bashobora gukora inama ikomeye nk'iyo ni ibintu byo gukemura rwose nagenda natera rwose cyane hanyuma nagenda mubaze ikibazo kimwe kijyanye n'ugwaruka urwaruka rwinshi yabuze ko bakoze ikomeye imyaka ya 2015 2014 no munsi arugaruka guhishura inyuma y'igihugu kandi nogira nti nta n'icyo rukora kurayo anini usanga atacyo rukora kura muri iki inyuma y'u Burundi ugasanga barahendwa n'abana bariya ku nyungu zabo ugasanga bariko bagumayo kubera kubura inyisho babahenda yuko mu yatakigenda bakabura amashyirahamwe nk'ayo ataho yegamiye yobegera kugira ngo ashobore kubumvisha by'ukuri ukuntu amahoro n'umutekano babyifashe mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore gutaha kugira ngo bashobore kubaka ubuzima bwabo bajye mu mashuri n'ibindi rero ndamubaze Eric ni mbega mwebwe mishami ryanyu ufite umugambi uwe kuri urwo rwaruka rwinshi ruri inyuma y'igihugu turetse yuko tukenguruka ko ariyo bamaze gutaha ubwo benshi bakiri inyuma y'igihugu kutamenya mbega mwebwe mu ishyirahamwe ajap kugira ngo abo ba urwo rwaruka urugenzi rwanyu
bure gutoka mu gihe cyabo bashobora kubaka igihugu cyabo. Murakoze Espoir, mushana Eric Nsengimana.
Murakoze cyane Espoir kuri icyo kibazo ashobora kutubaza natwe turamukengurukiye ko aduteye intege ku bikorwa dusanzwe turi ko turakora. Hanyuma kuri icyo kibazo kijyanye no guhungura urwaruka rusanzwe ruri hanze y'igihugu twebwe nko mu bihugu dusanzwe dukoreramo turiko turagwegera cyane kugira ngo turusigurire ukuntu dusanzwe dukora ukuntu bashobora kuza nubwo hariyo abandi bababwira bati ntimutahe mu Burundi hari imvururu hari meze nuku ibyo bibazo amahaporo ya Amerika yadushikira aciye mu mahopresentation nationale yacu muri ibyo bihugu dusanzwe dukoreramo ariko babandanye babahimiriza kugira ngo bashobore gutaha hanyuma kandi no amenyesha ko nk'abari ko batwumviriza bari mu makambi y'impunzi ko na leta y'u Burundi yatanze fevere ku bantu bose bifuza gutaha mu gihugu kugira baze kubaka abifuza kuza guterera babicishije mu ishyirahamwe ya Jape turabahaye kaze hanyuma n'abandi bose uko twama tubabwira ko turabasangayo kugusanga nka Tanzania usanga ari igihugu dusanzwe dufitemo abanywanyi RDC usanga ari igihugu dufitemo abanywanyi u Rwanda usanga ari igihugu dufitemo abanywanyi rero tukama tubabahagufi kugira ngo twame tubakuramo ubwoba na cyane cyane ko muri umwaka w'2015 bashoboye guhendwa n'abanyepolitike bamwe bamwe ugasanga barahunze bamaze guhunga rero n'ubu bakabandanya babwira ati mu Burundi biracika turagerageza kubereka ko mu Burundi hari umutekano ni nacyo gituma nino nama mpuzamakungu twayiteguriye mu Burundi kugira nabo nyene bibonere ko ubu ibyahuha byose ubari sawa Burundi ari nyabagendwa kandi ari igihugu cyacu dutegeka gikunda ko nta kindi gihugu tuzoronka
Etubibutse inshuti mwese kamuriko mwabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika reka dusubire kuraba ko telefone ya Jean de Dieu ikora neza Jean de Dieu mwiriwe neza
Iriwe na mahoro
ndumva bimeze neza na mahoro murafite ikibazo mafite cyumviro
ego nashaka kumubaza umutumire ibihugu bihuruke muri noshirama byanga byo muri Afrika uko bingana hanyuma nirongenda mubaze yavuze ko ugwaruka ruzotonda muri yo nama muri iryo huriro yamaze kutubwira igitigiri irage baratumira rero jeje ntatahuye yavuze ko nk'abo mu Burundi barabye bazoraba nk'abashikira nganje cyangwa oya ababona amatari cyangwa abasantere bazoraba ibikorwa urwaruka rukora rero nk'abanyeshure turi ku mashure atabivugwa byinshi kenshi tatuma interna ibikorwa bitaboneka mugabo nakugore kwashaka kujya muri iryo huriro umva byasha bizogenda gute ko kwa dufise shaka natwe byo gushika muri iyo hura ntumva yuko hariho bamwumere ngo bazuba barenganijwe bari bafise ishaka ryo gutona muri iyo nama
ego mereka Jean de Dieu reka Eric Seimana kwishura icyo kibazo
ego arakoze cyane nkuko ari karabivuga ati hari abanyeshure bazuba barenganijwe oya nta muntu numwe azuba barenganijwe kuko inyuma yabi iyo nama ntizoba ngushihera nukuvuga ibizovamwo bizobushikira nubwo zoburi ku ishure hanyuma ikindi nacyo nuko dutegerezwa natwe gutahura nk'ugwaruka ko nubwo je ntabangiye mu nama ari inama yindaba urya shikirije icyumviro nshobora kwemera icyumviro ciwe mu kivi tuzokwemera natwe gihe hagati nk'ugwaruka tuzaba turiko turatera intambwe mu bijyanye n'iterambere ni muri icyo gihe abo bazaba batoye tuzokwemera baduserukire hanyuma ibizovamwo tuzovyemera hanyuma dushobore kuja hamwe tubishire mu ngiro
ika duhene ijambo kandi hundi munywa nyu radio ijwi rya Amerika Jean Claude mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe ga Jean Claude
Kigali mu Rwanda
mwa izina yanjye y'ikinyarwanda cyangwa ikirundi allo
kwizera
okay urafite ikibazo urafite icyumviro
ego
duga ku ijambo
ke nagira mbanze shimira umutumire n'ukuri icyo cyumviro ni cyiza aba nagira amazi ndamubaze ati mu gutumira batumira bisunze iki nko mu bindi bihugu batumira bisunze iki ikindi nk'ibijyanye n'ubushobozi iyo batumiye umuntu ayo bayimenya transporo aha bageze ariya cyangwa iryo shyirahamwe riramumenya ibintu byose ikindi kibazo nagira ndamubaze ugwaruka ku Burundi arabizi nawe nyene gwara barangaye gwinshi benshi cyane nta kuntu uko imbere yuko bari kubanza gutumira abagwarwa bo mu bindi bihugu bya Afurika ko bari kubanza bakaraba ukuntu baraba kuno bohuza ugwaruka bw'u Burundi rwasanzagiye bakaraba nk'ikindi gihugu nka muri Tanzania cyangwa hehe bafata ugwaruka rwagiye hanze kugira tumva ko yavuze yuko no mu Burundi ibintu bimeze neza kugira babahizo nyigisho bibereka ko mu Burundi hameze neza ko na Bogota biro ko banza kugirisha iyo biganiro abandi banyarwanda n'igwarwa bo mu bindi bihugu
murakoze Jean Claude reka Eric Nsengimana abishure kuri ibyo bibazo
ego ya bajije ukuntu twatumiye kugira ngo ugwaruka rushobe kuzisaba ino huriro kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2016 niyo twashobora guhamagarira ko ugwaruka gwo kwitabira ihuriro rizoba mu Burundi umwaka w'2017 mu kwezi k'umunani y'amagenekerezo ya 2021 gushika ku magenekerezo ya 2025 i Bujumbura. Naho twabikoze tubicishije ku rubuga ngurukana bumenyi kwacu aja Afrikaine, hama tukabicisha no kuri Facebook kandi tukagerageza no kwandikira no vuga abashikiranganje batandukanye abo twashobora kuronka amakontakt mu bihugu bitandukanye kugira bashobore kwiyandikisha kuko kwiyandikisha umuntu wese nk'uko babivuze azoshobora kwitaba irihuriro n'umuntu yagize icamara muri ico gihugu yagize numvuga yamanitse la différence aho hantu hari cyangwa muri iyo ntara arimwo. No kuvuga rero hariho fiche uzuza umaze kuyuzuza kevariwa ingene wewe ntuzwe capacite ivyo maze gukora n'ivyo uzobuje gufasha kugira ngo byukuri tubone ko bizofasha icyo gihugu urimo cyangwa bizodufasha na twege muri mu kindi gihugu. Nuko niyo nzira twacishijemo twabishije ku buhinga ngurukana bumenyi mu kuyandikisha. Hanyuma umuntu uzeye ikibazo kigira kabiri naco aravuga ati kubera iki batoje nko muri Tanzania canke mu Rwanda hasanzwe hari ugwaruka rwasabagiye rw'u Burundi kugira ngo babanze baruhe izo nyigisho rubanze guhunguka. Ico nakivuze ko turiko turagikora igibazo cyo guhungura impunzi ikibazo ca cishiramwe rimwe ni ikibazo cya leta ikibazo cy'amashirahamwe ikibazo cy'iwacu umuntu wese abwirizwa kubandanya ahimiriza kuko umuntu ashobora guhunga abitumwe n'ibintu bitandukanye. Hanyuma rero muri ico gihe kugira mu bimwumvisha ashobore guhunguka ni buke buke gutinda abyumvemo wenyine ko ashobora gutanga kuko afite uburenganzira bwo kuba hanze cyangwa kuba hashaka bivanye n'uko abyiyumvamo. Nicyo gituma mu kugira muri uwo mugambi ari umugambi uguhoza ko ntiyabivuze ko ico gikorwa tubandanye tugikora ariko ico gikorwa nticoba prioritaire au niveau ya Afrika yose kuko ico turiko turakora si kibazo gihanze u Burundi cyonyine ni ikibazo gihanze umugabane wa Afrika
wose. Tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika turi kumwe na Gregoire muri Veneza.
Mwiriwe
muri hehe Gregoire?
Turi Bujumbura.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Ndiyo kubwayo.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, turafite icyumviro kuri iryo shyirahamwe.
Yego
je nanditse mvuga ati byoba byiza cyane Imana idufashije tukaronka ugwaruka rudeserukira guhe mvuga kuri ugwaruka ruharanira amategeko agenga igihugu ugwaruka tari gwansumirinda kuko igihugu cacu ugwaruka ruriko ruhasiga ubuzima ku buryo budasanzwe bivanye n'ukuntu hari ugwaruka ruhendwa ku buryo bidasobanutse bafatiwe ku bijyanye n'ubukene. Abo rero bariko baratubwira uko nta numa ndiko ndumva ariko aratubwira kubahiririza amategeko agenga igihugu ibyo terambere naho bogiruka ko hatabaye kubahiriza amategeko atamwana n'ikinono umuntu wese akishyira akizana ariko baratubesha aho hantu mu mumbarize neza nkaba kandi ndabashimiye umwamaye ijambo.
Murakoze Gregoire. Ndiho kubwayo reka duhe ijambo Eric Nsengimana tubwire ukuntu bamenya ugwaruka rw'imvuga kuri guhiriza amategeko ivyo bintu mu bimenya gute kugira ngo abaja muri iyo nama babe arugwaruka rw'intungano.
Ego nkuko nagize nkuko nari nabivuze no kuvuga benshi mu bazoba bitabye inama hariyo ibibazo bishuye hanyuma uko bagiye bishura kandi tukaraba mu ico bamaze niho tubona ko ari abantu by'ukuri bakarorero bagize isho bakora muri kominote bashobora kuzokwitaba ihuriro. Hanyuma ku bijyanye no kubahiriza amategeko no guha ikibanza ugwaruka gikwiriye nicyo turiko turagira muri ivyo ariko aravuga biri muri rino huriro nyene bizova muri rino huriro nivyo turiko turagira tuti ko twatumiye inzego zose zitandukanye kugira ngo zumve akamo kugwaruka zumve amarira y'ugwaruka kugira ngo ntibame bariko bica irya no hino ngo ugwaruka nago ntirukeneye kuja mu bibanza bikwiye guhabwa ijambo ibyumviro byabo bikaba considere ivyo twabishyize imbere mu byo tuzokwiga muri iri huriro.
Moshe na Sengibana mwavuze imigambi itari mike ishyirahamwe ryanyu imigambi mu tekanya kurangura mbega kuri iryo huriro hari icivugo kihari ikintu kizoba mwashyize imbere n'iki
ego icivugo nyamukuru kuri muri iri huriro n'umugabane wa Afrika ugwaruka rwiyemeje kugira ico rukora nuruhe ruhara gugwaruka Afrika goteza imbere ngo turonke Afrika itekanye iteye imbere mu by'ubutunzi ikomeye kandi irangwa n'ubumwe iryo niryo nico civugo nyamukuru nico civugo nyamukuru tuzoba dufise uwo munsi
mwavuze kandi ikibazo umushenahe yabajije Gregoire niko nibaza yabajije ati abantu bazoza muri iyo nama abantu bazaba batumiwe muri iyo nama uburyo bazobukura he murabarira amatike murabarira uburaro bigenda gute
ego murakoze cyane kuri ico kibazo yabajije ugwaruka ruzokwita batuzobarihira uburaro atongere tubafashe mu bijyanye no ngaha bamaze gushika ngaha muri gihugu cy'u Burundi ibyo bazoba bakeneye hanyuma nabo icyo bazokora bazoriha itike yo kuva mu gihugu cyabo kugira bashobore gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi
mwavuze icivugo nyamukuru hari abantu batumire mufise bazoshikiriza amajambo abahinga mu byerekeye iterambere mu byerekeye gutsimbataza demokrasi mubatora gute
ego murakoze cyane abahinga turabafise nicyo nahereye ko na cyane cyane kubazogira kubazoza gufasha turafise umuhinga novuga yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya yashoboye nawe nyine kwemera ko azoza kwifatanya natwe akatwigisha ku bijyanye n'uruhara rw'ugwaruka kugira ico aterereye hanyuma turafise n'abahinga mpuzamakungu twarongiwe n'ishyirahamwe UNFPA na Search for Common Ground abahinga mpuzamakungu nanye twarongikiwe na Peace Revolution yo muri Thailand nabo abo bose n'abazogira icyo baterereye kugira ngo Uburundi bwogorore no muri ajape arimo abahinga bazokwigisha hanyuma tugahanahana ibyumviro ku bijyanye n'ibyo abahinga bazaba batwigishije muri orientation nyine tuzaba twateguye ego nibaza ko ari izo mwarimu wajije
ego me hariho n'abanywanyi ba radio ijwi ry'Amerika bari kwandika bakaba bavuga Jibril Girukwishaka akaba yagize ati iyo shire hamwe ni ryiza ariko turakeneye kumenya ukuntu abo baserukira abandi ingene batorwa nkatwebwe urubaruka rwo mu misozi eka nk'iryo shire hamwe turyumva ku maradio kuki natwe batadusaba bakeka batatushikira tukaba informe hama tukaja gusigurira urwaruka rwene wacu iyo migambi myiza ikibabaje rero ibyo turavyumvise ariko ntituzomenya nibande dushobora kwitura kugira badufashe cyane cyane nk'abashomeri mu kuturonsa akazi ikibazo cha Jibril murashaka kugica hirya no hino
ego ikibazo cha Jibril ndashobora kucishura mu mwanya mutoya Jibril ishyirahamwe ajape n'ishyirahamwe nkona bivuze abaze kominoteri ikorera mu makomine yose agize Uburundi hanyuma nimba utaramenya aho dukorera igihe nabonye bari banditse kuri VOA na kandi site yacu ariko nimero do contact hanyuma ndatangana ariko na mail arashobora kutwandikira tukamuha ubusanzwe warongoye komine cyangwa arongoye umutumba kugira ngo abarundi bose miliyoni 10 bashobore kumenya ibikoreka muri ajape ndatahura neza ko bitoroshe ariko icyo tuzi nuko ishyirahamwe ryacu rikorera mu makomine yose agize Uburundi kandi ashoboye kutwandikira byaba byiza cyane nk'abafite ibyo byumviro kugira ngo ashobore kudufasha gushikana ubutumwa aho ku mutumba asanzwe aherereye sino mu misozi turakorera eshanu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Aaron mwiriwe neza
niwe neza
Aaron muri hehe
mugashoho mu ntara ya Muyinga.
Yashoho mu ntara ya Muyinga zina gikirundi ninde?
Ni duhaye imana.
Duhaye imana. Murafite kibazo murafite cyumviro tukumutumire ni Eric Nsengimana akaba umukuru w'ishyirahamwe ya Jap Africaine.
Nari ikibazo nari nshyize ni kimwe nuko tumenyereye amashyirahamwe usanga aratanguye uno munsi agatangura akaba asanga amaze iminsi agaca ashaka ngo ashyikire guhaguruka rutoya nka cyane cyane nka twe turi bishomeri yaza kudushyikira ugasanga reka dusaba uburyo akatubwira ngo terera ngo ikintu iki n'iki akatubwira imigambi hanyuma twamara guterera tugaca dusanga ya migambi yacu nibatubwira tugaheruka tugitanga intererano ndetse kubabona mbega aho ikindi kibazo nagenda amaze umugiti baba bamaze gukora ikintu baba bamaze gukora boshyira imbere batereka ati twarakoze ikintu icyo tuzaba twumve natwe ko ibyo shyamwe twori ryamwe turi benshi nicyo ariko ndamubaza ni iki ibyo baba bamaze gukora cyangwa ibyo bategekanya gukora
mushyirahamwe Eric Nsengimana ishyirahamwe ryanyu wa Jap Africaine ritandukanye gute n'ayo mashyirahamwe avuze
ego murakoze cyane kuri icyo cyumviro ashikirije ishyirahamwe ya Jap ryatandukanye n'ayo mashyirahamwe avuze kubera ko amashyirahamwe menshi nk'uko nama ndabivuga arashobora kuba kreye yishakira ku amafinansima kugira ashobore gutera imbere cyangwa afite n'ibyumviro byiza ariko ugasanga bo bazeyinze mu baparteneri batabafashije ugasanga ni amashyirahamwe asigaye ari mu mpapuro barindiriye bazabafasha Jap rero ryatanguye mu mwaka w'2007 nk'uko yari karabaza ati abakreye afite ibyumviro byiza hanyuma ugasanga yegeranije uburyo bw'abanyagihugu ntashikanye abantu uno munsi turi mu mwaka w'2017 niyo kuvuga rikwije imyaka irenga cumi ishyirahamwe rishasha turiko turakora ibikorwa by'iterambere mu Burundi no muri Afurika navuze ko ibikorwa tumaze gukora ni ibikorwa byinshi cyane rwose byinshi cyane rwose turatera ibiti kandi biramaze kubonekana cyane ibiti byinshi tumaze gutera mu ntara zitandukanye za Ngozi za Muranzya hose turamaze gukura ibiti byinshi n'ubu turiko turafasha aba muri Ankadrema y'abajene bari yamva kanse gufyatura amatafari gukora ibikorwa by'iterambere kuko twege ihangiro ryacu ni ugukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye dukoresheje ingufu zacu abashaka kudushyigikira bakaza baje kutwunganira mu byo dusanzwe turiko turakora hanyuma ibindi dukora n'ibijyanye no guharanira gato y'akazi na muntu na cyane cyane gufasha abantu aho nikora badashobora gusanga barenganijwe mu buryo ubucanke buriya ugasanga baratwituye ku buryo adashaka kuba bashobora kuronka nk'umushinga w'amanza ashobora kubakurikirana imanza zabo twe turabaha abashinga amanza babakurikiranira ku buntu kuva mu mwaka w'2014 icyo gikorwa cyo guharanira gato y'akazi na muntu turagikora tubikoranye n'igisata kigejwe gato y'akazi na muntu ni hanyuma kandi mu bindi dusanzwe dukora cyane navuze byo guharanira amahoro n'umutekano wo kurondera ugufasha ugarahugira shobora kuronkera akazi muri ya project sense ko turakora ya kwalite sosiale mu Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura aho turiko turafasha urwaruka rurenga igihumbi kugira ngo rushobore kwironkera imitahe witeze imbere ni ukuvuga kubigisha gutanga amahugurwa turigisha kandi n'inyigisho zijyanye na sante sexuelle droit reproductive mu mashuri ni ibikorwa tumaze kurangura twakoze mu ntara za Muyinga za Gitega Makamba ni ukuvuga turamaze gukora ibikorwa bitari bikeya ugiye ku rubuga niho ucubona rwacu www.ajapafrikaine.org ucubona ibikorwa tumaze kurangura haba mu Burundi za Gabo Kamerune Guinea Conakry no kuri Facebook yacu ya Jap Africaine abariko numvise ko benshi bariko barakurikira kuri Facebook barabona ibikorwa tumaze gukora za Gambia bya ibikorwa byo kumvikanisha urwaruka muri Mali turiko turakora ibikorwa byinshi cyane muri reconciliation no gufasha rero urwaruka kugira ngo dushobore gushaka ino kigega kije kizoteza imbere urwaruka kandi no nk'abo bavugana abashomeri no bahanura ko bokwegera ahubwo abanywanyi ba Jap aho bari muri izo ntara kugira ngo ntibagume bavuga ngo n'abashomeri ahubwo bazosanga abandi bagize babasize iterambere baguma bitwaza ko ari abashomeri bazoba abashomeri gushika ryari okay, bava mu bushomeri bakaja ku kivi kuko imbere ko abashomeri babanje kuba abanyeshuri imbere yuko biga barafise ingene bari basanzwe babayeho kandi ibyo bize dukeneye ko babishyira mu ngiro bagafasha iterambere nabo bakiteza imbere
nk'uko wari kurabivuga rero Nsengimana abanywanyi barabandanye no kwandika kuri Facebook hariho nka Jean Paul Kelinkunda yandisagira ati murakoze ajape ni cyumviro cyiza kurwaruka kuko nirwo rutegura kazoza kejo hazoza kandi muri Afrika hariho urwaruka ruriko rukoreshwa mu gusambura ibihugu bishimikije ngo bariko bumbatira amahoro n'umutekano ntibibuke ko ibintu bishora guhinduka ikindi negura ikindi Eric Nsengimana mbega aho ima iyo nama izobera mu Burundi niho hari amahoro muri Afrika kandi turavye amateka y'u Burundi hoba hubahirijwe agati ya kazi na muntu ico kibazo cha John Paul Kelinkunda mukanya gatoyi cyane umuntu umwe
arakoze cyane Jean Paul Kelinkunda kuri ico kibazo ciwe ashoye guterera no kuvuga mu rwaruka gwishinye nk'uko nama ndiko ndabivuga misi yose gwishira bavuga ko biko ruhananira amahoro ugasanga bariko baraturira abantu ugasanga bariko barabarikada mahute bariko barabomora amazu muri ngo bariko baraharanira amahoro mugabo ngiye kurara ivyo ariko arakora n'ivyo ariko araharanira ugasanga bitandukanye cyane n'ivyo bariko arakora nico gituma ishamwe ajape muri ivyo gifuje kugira ico rikoze ku mugabane wa Afrika kugira ngo dushobore kurengera ibyo twugurura amaso tubone nk'ugwaruka no muri Mali banashaka byariko bigenda nk'uko nyine muri kino gihe cy'amatora aho bariko bahindura ibwirizwa shingiro ariko ajape nimaze gufata ajape mani maze gufata
Eric ndabona akanya Nsengimana katujanye ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo utubwire cyane cyane imigambi ishyiramo ijyanye ajape africaine ikani iryo huriro rihambaye cyane gose muzokoresha vuba turashimiye engineer Nelson yadufashe mu ngabwiziuma tukabadushimiye kandi na Fatukarara yadufashe kwigiranya ikiganiro turabashimiye nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.